Dusome imirongo Mikeyi ya Zaburi mirongo ine na kane, imirongo ya nyuma, ndahera ku murongo wa 24. Mukiru ni 33. Ibambure mwami, niki gusinzirije? Vyukuruka ntudushibure kure ibihe bidashira. Niki gituma upfuka mu nyonga hawe ukibagira amarushwa yacu no guhazwa kwacu? Na gatanu mu Kirundi, kuko ubugingo bwacu bwunamitswe bugashika mu mukungugu, inda yacu yamatanye n'ivu. Na gatandatu mu Kirundi, kura hasi udutabare, uducungure ku bw'imbabazi zawe. Ese cyo mu mwami agahezagira ano majambo mu buryo budasanzwe? Turazi yuko muri Zaburi amasengesho amwa harakuzwa amasengesho arangira aravugwa arandikwa biciye kuri mwemu bivuye mu bwina bw'imitima y'abantu. Hano haravugwa ngo ibambure mwami, niki gusinzirije? Turazi yuko uzigama Isirayeli ataryama kandi adahunyiza. Imana ntikeneye kwirigwira irikangura mbere. Imana ntinasinzira, ariko uyu yanditse Zaburi yari mu ngorane nyinshi cyane, maze acagaragaza izo mubabaro yari afise awugaragariza Imana. Kandi baza yuko dutahura neza aya majambo, kandi ko tuvuga tuti mwami haguruka, byukura vuba ukuboko kwawe k'ubushobozi, kora ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye, nuyerekane nk'aho uri Imana nzima, Imana ihoraho, ko ari urije, ko ari kuno umunsi, ko ari kuzokwamye bidashira. Ikangure mwami, kubera iki usinzira mwami? Uhoraho narishura ati sinsinziriye, ndumurinzi w'Isirayeli, sinsinzira kandi simpunyiza. Umwami araduhamagara n'ijwi rirenga wowe na jewe, atubwira ngo twikangure, ngo twibuke ivyo yakoze ku bwacu, maze tumwizere, tumwizigire, tumugire icizere ubundi busha kandi burundu. Tumugirire umurongo wa 25 ari wo 24. Niki gituma umupfuka mu nyonga hawe ukibagira amarushwa yacu no guhazwa kwacu? Imana irabona, Imana irumva, ariko ntiyishura igihe twe tubishakiye, ariko yishura igihe yo ibishakiye. Ikintu tuzi neza ni uko itazi icerewe n'umunsi warima. Kuri twebwe bishura kugaragara nk'aho umengo yaje yacerewe, yatevye, ariko ku Mana kibari ico gihe ciza. Nico gituma dukeneye uno munsi kwerekana, kugaragaza ko tufitiye icizere umwami wacu ubundi busha, maze tuvuge tuti Mana, ewe Mana, turizere ibyo wavuze, aribyo bivuga ngo sinzoguheba, nzobana nawe, nzobana namwe iminsi yose gushika ku muhero w'isi. Ubu rero tugeze ku gihe, ku iherezo ry'ibihe, kandi dufise icifuzo nk'uko byari bimeze ku ntango, umwami wacu agaragare ko ari muzima kandi yerekane mu bantu biwe kubw'ijambo giwe no kubwo izina giwe gera Mungu 46 ngo kubura hasi dutabare uducungure kubw'imbabazi zawe Imana kuno muhingamo itwereke kandi iki kintu cyagure iki kintu gisigura ngo cyagure muri twebe ikintu gisigura ngo kuba umuntu yaragira ubuntu n'Imana no kuba yaracunguwe ezicoma twebwe nk'abacunguwe tukabona kandi tukibonera ubucunguzi mu buryo bushitse ubundi busha tumurikiwe n'Imana twebwe nk'abantu bagiriwe ubuntu twabwirizwa kumenya kubuntu bw'Imana icyo bisigura kugirwa ubuntu n'Imana ngo kura hasi udutabare uducungure kubw'imbabazi zawe twese hamwe turaja gusaba bivuye ku mutima dusaba Imana kugira ngo iduhezagire kandi ivugane natwe kuno muhingamo reka duhaguruke kugira ngo tubikore Data twese uri mu ijuru tuje imbere inyonga zawe mu izina ry'igiciro kandi gera rya Yesu munsi y'ugucucagirwa n'umwitwikiro w'amaraso wa mwangazi w'intama yasesetse ku musaraba i Golgota mwami dukoraniye hano kugira ngo twumve ijambo ryawe dutozwe indero nawe kandi turongogwe na mwemu wawe kandi tugusabe kugira ngo uvugane natwe ukorane natwe kandi udutegure kubw'umunsi wo kugaruka ku mwami kwa Yesu Kristo muri kino gikorane nihabe nihakoreke ibintu bizo kwami vyamwa bizogaragara gusha mu guhoraho Ewe mana ubuntu bwawe n'ubushobozi bwawe bigaragare ubundi busha turagusavye ngo uduhezagire kino ino mwanya twese twishize na kino gikorane cyose twishize munsi y'umwitwikiro w'amaraso yawe kandi tugusavye kugira ngo uturongore ku bwamwe mu wawe yera mwami kumana natwe kuko umugoroba ushitse kandi igihe cy'ubuntu kikaba kigiye kurangira duvugane natwe mu buryo butomoye kurusha ikindi gihe cyose bigeze kubikora nukore mu buryo bukomeye cyane kurusha ikindi gihe mwami ijambo ryawe na mwemu wawe byinjire bwina muri twebwe mu bugingo bwacu amen Mwami turakwizeye kandi turagufitiye icyizere mu izina rya Yesu Amen Dushimiye umwami kubona dushobora kwizera kandi tukaba tuzi ko byose bishoboka kubera ko Yesu ari hano yaraduhaye isezerano kandi ari hano kugira ngo ashore kurishitsa kubera ko ari umwizigirwa ku ijambo ryiwe wenyine ubwo yaravuze ati ijuru n'isi bizokurwaho ariko amajambo yanje azohoraho turabona yuko ijambo ry'Imana rishika uko bigenda kose mu buryo bwose rirashika uno munsi turaza kuvuga muri make kubiriko biraba ibintu bidukikije biriko biraba kandi bikaba ari ibintu bidashobora gutuma tuguma ducecetse kubera ko biri mu biriko birerekana ugushyitswa kw'ibyanditswe byera nashaka guhera ku murongo wa 12 w'igice cya 17 muri Yesaya igice cya 17 Yesaya igice cya 17 ku murongo wa 12 Yesaya 17 ku murongo wa 12 haravuga ngo ngwe wa rw'amahanga menshi abomborana nk'ukubomborana kw'ikiyaga n'ugusuma kw'amoko asuma nk'ugusuma kw'amazi murongo wa 13 amoko asuma nk'ugusuma kw'amazi menshi ariko Imana izo yakankamira nayo azohungira kure nk'ibishingwe byo ku misozi iyo bijyana n'umuyaga nk'ifurufumbi n'uyu mukungu ugira imbere y'ibihuhuta murongo wa 14 ku mugoroba haba gucika ivutu maze bugira buce hakaba bakaba batakiriho uwo ni wo mugabane w'abatunganya kandi niyo ngero y'abatwambura nashaka gushimangira cyane cyane ku kuntu amahanga ameze nk'ugusuranya kw'ikiyaga nk'ugusuka amazi menshi kandi ko imipfunda igumi iba iduga hejuru imipfunda yayo dusomeye mu byahishuye Yohana na cyane cyane ku gice cya 13 igikoko gisohoka kiva mu kiyaga ahandi dushaka kubivuga ko cyane ariko amahanga yo kuri nosi agereranywa n'ikiyaga turi mu gihe kidasanzwe kigufi ariko gifisa akamaro gakomeye cyane muri nkuru z'isi ku bw'ishengero no ku bw'abisirayeli muri kino kiyaga cy'amahanga ariko arabomborana ntihazigera haba amahoro Imana yonyine idatanze amahoro ntihazigera haba amahoro igihe Imana yonyine ubwayo ariyo mahoro yacu itazoba yazanye inganji y'amahoro hari imigwi iharanira amahoro mbere bafashe ijambo ry'uwavugishwa n'Imana Yesaya igice cya 2 ubu rero ijambo bagenda bavuga hose ngo ni nkota bazivunjemo amasuka inyuma y'uwo muhari hari abantu bagira imyerekano bavuga ko bashaka amahoro kandi ubwabo badafitaniye amahoro n'Imana umuhari wose utavuye ku Mana nta nkeka ibyawo byose birasendwa naho baba bafise ibyifuzo byiza bibaho hano turasoma ngwe wa rw'amahanga menshi abomborana nk'ukubomborana kw'ikiyaga hasi nshobora kubura kuvuga bino bintu tuba muri kino gihugu cyiza cyane cyo ku isi nta mazi adukikuje ahubwo dukikujwe n'ibiyaga dukikujwe n'imisozi ariko abantu bamaze kujabuka nk'ikiyaga kinini Atlantique bakaba barumvise ngene amazi abomborana barashobora kugira icyo batahuye abenshi muri mwebwe Joba ni chiumviro ni mugi chiumviro joba chamubwenga ariko nta kintu kinini ndo jobabwira ikubomborana kw'ikiyaga kuba kubomborana kukomeye cyane kubugira ashobora kubyihanganira uvyumvise ndushobora kubyihanganira umwanya muremure kiretse wa kiretse wagira bimenyera bukebuke kandi birabona ko ariko bimeze uko ibintu bimara iminsi niko ibihuhuzi biba byinshi niko abantu bamera nk'aba niko ibintu bibi niko n'imipfunda iguma iba myinshi cyane igera hejuru cyane ikintu kinkora ko cyane kurusha ni ihanga rya Abisirayeli twebwe turafatanye cyane n'ubwo bwo bwa Abisirayeli kandi iyo twibajije ko biba ngombwa yuko basubiza uduce bigaruriye bibagoye bakaba baturonse babanje gusesa amaraso menshi hanyuma bikaba ngombwa yuko basubiza ubwo buce izo ntara ngo biciye mu masezerano bitangwa kandi David n'ibindi biba ari ibintu bibabaje cyane ariko nashaka kubereka muri make kubera ko nazanye ibinyamakuru bibiri by'Abanyamerika uno munsi nabizanye kandi gace ni kari mu bigize igihugu cyasezeranywe kandi re nimba gace aka gace katari mu gice mu gihugu cyasezeranywe kubisubiza ntibiheza ngo bigorane Imana yakoze ku buryo imbibe zibe nk'izo Imana yonyine yashinze kandi kongera ikazandika mu ijambo ryayo. Hano nazanye ikarata, ndafite ikarata y'indo ndabihuga imbere yanje kandi murashobora kubona neza uko bimeze. Aha turabona ikiya gitukura hanyuma bikabandanya hano tukabona uruzi Yorodani, hano tukabona ikiyaga cy'i Galilaya, aha tukabona igihugu cyitwa Jordani, hano tukabona igihugu cya Israeli. Iki gice cyose kizosubizwa igihe Abisirayeli, nimurabe neza, igihe Abisirayeli bava muri Egiputa bajya mu gihugu cy'i Kanani ntibaciye ngaha mu ka gace bita Canal de Suez, agace gatoya kitwa Canal de Suez. Ntibaciye muri aka gace kugira ngo bace bisanga bari hariya hakurya mu gace k'ubuseruko uburengero bwa Yorodani. Oya, ahubwo baciye mu kiyaga gitukura baraduga hano hanyuma baca ku gice cya Yorodani amaja ibuseruko bwa Yorodani aha ugana mu gihugu cyasezeranywe iburengero. Habasi atasigara imiryango ibiri n'igice, umuryango wa Gadi, umuryango wa Rubeni n'igice cy'umuryango wa Manase. Iyo miryango yagiye kuri ruhande igice cyegukira igihugu cya igihugu cya Yorodaniya. Nta kibazo ntangora nikomeye yabaye naho umengo biragoye. Rero ikintangaza muri iki gice kigira kabiri ni foto imwe cyangwa zitatu zavuye Yerusalemu. Imwe yerekana abayisilamu bafukamye baraba hari Maka bariko barasenga, umutwe uraba Maka bariko barasenga. Ubundi ukerekana abayuda bari kuri rwa ruhome rw'amaborogo bariko ariko arasenga. Ifoto igira gatatu ikerekana abakristo bariko baramanuka ngo yanzira kwa kayira kava ku ngoro ya Herodi hamwe umwami wacu yaca ariko aramanuka ajya i Golgota bahejeje kumucira ku iteka, kumucira urubanza. Aya madini uko ari atatu akoraniye mu gisagara kimwe bose bagasenga Imana imwe. Ikibazo rero ni iki ngo mbega muri abo ni bande Imana yihishurira cyo kimwe? Iyo turiko turasoma ibinyamakuru nk'ivyo tutaba nituba tubishaka ko tubisomera hano cyangwa ngo muri kano kanya ngo dusome byose ngo tubisomera hano, ariko ubirabye gato ukabyitondera gato uca ushima ubuntu Imana yatugiriye. Ni uca ushobora gushima ubuntu Imana yatugiriye kubona dushobora muri no minsi y'iherezo ibintu byose kubishyira mu kibanza cyabyo nk'uko birivuga, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, tugashobora kuvuga tuti ego kuvyo Imana yakoze byose. Murazi kandi twoshobora kwerekana ayandi mafoto muri kano gace kigice k'igisagara cya Yerusalemu. Iyi foto yafashwe hariya mu bumanuko bushira ubuseruko uja ku musozi wa Elayon. Urabona ya nyubakwa Dom de Roche, ukabona umusozi Moriya umwe Aburahamu yatangira kwikimaza Isaka. Amaja hejuru ku musozi uhanamiye rwa rusengero, ahahora rwa rusengero, urabona umusigiti Al-Aqsa, aho abemera ko Mahome ari umuvugishwa bariko barasengera ahantu bitwa ko ari ahantu heranda hagira gatatu. Urabye ku rundi ruha hejuru urabona gasongera ku rusengero hamwe umwansi yazana umwami wacu akamubwira ngo niwikororere hasi. Kandi si kure y'ikiyaya cya Kidironi, mbere ni hamwe yoba yaraguye mu kiyaya cya Kidironi uri kuramanuka. Umusozi wa Elayono uri ngaha kuri ruhande. Amadini atatu arikasengera muri gisagara kimwe, rimwe ryose rigasenga uko bishakiye. Ariko ndababwira uno munsi Imana ntizokora iby'abemera ko abemera Mahome bamusaba, ntazokora ivyo abayuda bamusaba, ntazokora n'ivyo abakristo bamusaba, kuko bose basenga mu buryo bucanka bafite intumbero zidatomoye. Ariko ndashaka kubabwira ikintu kimwe, Imana izokora ivyo yifatiye ingingo kuzokora. Kandi hano turi mu gikorwa, turi neza neza muri kino gikorwa cy'Imana. Naho mengo ntitubibona umwe wese ku ruhande rwiwe, ariko nk'uko ibintu biriko ibintu birashobora guhindukira vuba ntitunabibone ko byabaye. Ninde yari yatangaje, yari yaravuze uko ibintu byagenze hari Sarajevo afatanyije n'ibyabaye mu ntambara ya mbere y'isi yose? Ninde yari yatangaje ibyabaye Minic canke amasezerano yabereye Minic yatumye habaho intambara ya kabiri y'isi yose? Ninde yaratangaje ibyo bintu byose? Ubwo nyine ntibagiye babona ibintu bishika, ntitwari tuzi ibigiye gukurikira mu buryo canke buriya n'ibishobora kuba bigakurikira. Iyo ndabyibajije ko rero ndabirabira kure nkaraba intumbe ingingo Adolphe yari yafashe, wamenga ingingo nziza. Ariko byagenze gute? Ku rundi ruhande narabagije mwenda Tabranamu ndamubaza ibyabaye, narabaje mwita Branham ibyabaye, aca arambarira abitomo, yarambwiye ati mwita Frank, Imana bijya bintu nizobishira ku gatwe kihanga ryose, ariko bizojya ku gatwe kabakoze ry'amakosa. Umuntu afise ari kumwe n'abantu bakeyi agacafata agaca kwegera abantu imiliyoni 55 mu kanya gato bakahasiga ubuzima mu buryo bucanke buriya. N'ibintu n'imibabaro yo kuramukwa iri kirashika ku inosi. Ntidufise umwanya uno munsi, ariko tubwirizwa turaza gusoma cyane byashyiriwe Yohana cyane kugira ngo twerekane ikibanza n'ukuntu ibintu biriko biragenda, ukuntu ibintu bigeze kure twifashishije ibyavugishijwe muri Bibiliya. Birakenewe cyane ko birakenewe cyane ntidusukuba gusa bizera oya abo dukwiye kugira intumbe n'ubyo bw'imwemu murazi iyo abantu y'abantu akanama k'abantu ariko bakoraniye ahantu hamwe bakiga ku kintu runaka nuko aba ari ikintu kidasanzwe kiro kiraba twebwe nk'abana b'Imana twaramenye yuko ari ikintu kidasanzwe kiri kigira kiraba mu buryo bw'impwemu ibi ndabigize ndabivuze n'ibigira nkana ijambo ngo kuko sinzi neza kuko jewe cyangwa twebwe sinzi neza niba dutahura uko ibintu bimeze kubw'ubuntu bw'Imana yacu twararonse ugutahura biciye mu guhishurirwa kw'ibyavugishijwe biciye mu ibango ry'ubukozi rimwe rya mwenda tabaranamu turashobora kumenya inkuru z'agakiza turamenya n'iby'Imana iriko irakora muri kino gihe nyamara birashobora gushika yuko birashobora gushika tukabyumva tukongera tukabyumva tukabyumva bigahita bihinduka ibintu tukabimenyera bikagera ahantu bitaba bikidukora ko ku mitima ngo bidushike ko ku mitima tukabireka bikarengana hanyuma tukabimenya mugabo tukabifata minenegwe bakundwa iherezo ry'ibintu byose riregereje kandi abacokoranyi barashobora kuvuga ngo Petero yari yarabyanditse mucete yanditse ku gice cya kane umurongo w'indwi Petero wa mbere gice cya kane umurongo w'indwi ngo haheze imyaka 2000 kandi nta na kimwe cyashyize ngo ibyo yari yarabyanditse hano turasoma muri Petero wa mbere Petero wa mbere igice cya kane umurongo w'indwi haravuga ngo bari kumere wa byose uri hafi nuko ntimuhugumbe mwirinde kugira ngo mubone uko mushishikara mu gusenga ngo ikiruta byose umurongo w'umunani ikiruta byose mukovye mu gukundana kuko urukundo ruvuga ibyaha byinshi mwe mu Imana yaranditse biciye kwavugishwa n'Imana mu izina rya kera n'intumwa zo mu izina rishasha yaranditse ibizoba mu gihe cy'ubuntu ego gushika ku iherezo gushika ibwina gushika mu bwami muri yanganje imyaka 1000 gushika ku rubanza ruzobera imbere y'intebe y'Imana byose byaranditswe kandi birashika mu gihe gikwiye Imana yashinze ibyo bintu iri jambo kera ryari muri kazoza kakure ariko uno munsi riri mu gihe turaribona mu gihe cyacu ngo ari ku muhero wa byose uri hafi turabibona mu gihe cyacu nta gihe twabyashingiwe cyangwa nta muntu yo bihungira tuzobona intambara kuri yindi tubona abantu tubona imigumu kuri yindi imibabaro kuri yindi ahabicureshe aha tukabona biradutse ubundi bushasha kandi nk'uko twabisomye amahanga ariko arabomborana nka gusuriranya kw'amazi menshi ariko umwami arabikankamira kandi bimeze byose bimeze nabi sinzi yuko mwasomye ubutumwa mwenda Tabranamu avuga yuko umwami ntiyaremye umuyaga kugira ngo atume ubushuhe bw'isi ubushuhe bw'izuba abantu bashobora kubwihangana nicyo gituma yaretse umuyaga ngo ubeho nicyo gituma yaremye umuyaga hanyuma akavuga ngo iyo rero umugwanizi yinjiye mu muro muyaga haca haza umuyaga mwinshi w'igihuhusi icyo gihe ukazubona inzu ziragurutse n'ibiti bigahenuka Imana irakora ikintu umugwanizi nawe akacyinjiramwo agateza ingorane umugwanizi si umuremyi imana yonye niyo muremyi ariko acha ngwanizufata ibintu imana yaremye akabikoresha kanatwe biratubabaje biratubabaza no muza kenshi mbe umugwaniza akoresha nabizera kandi nico kintu kibabaje cyane kurusha ibindi iyo umugwa niba umugwanizi niba umugwanizi anyiganyije ikiyaga nabikora nimba azanye ibihuhusi turagerageza kubyikingira gushika no munsi turagerageza kubyikingiza ariko iyo akoresheje abantu bita bizera aho rero reka nkoreshe iri jambo ndarikoreshe n'ibigira nkana akoresheje abizera birababata cyane abana b'Imana bagenewe kuba umugisha no gukoreshwa n'Imana bagenewe kubera umugisha abandi ivyo nivyo tubwirizwa kwitaho kugira ngo dukomeze gukoreshwa n'Imana duhezagigwe nayo kandi biciye kuri iyo no mu ijambo ryayo hagati yacu kugira ngo byose bishobore kugenda neza birongogwe neza n'Imana kandi duhuze hagati yacu kugira ngo ishobore kwiyesha icyubahiro kandi yemeze ijambo ryayo. None vyo tumarira iki kubona ibiriko biraba muri Israel no muri amahanga kandi hariho abantu bamwe basoma ijambo ryavugishijwe maze uko bakomeza bagira gushakashatsi bagashobora bakagira aho basobanura uko bishaka ibintu bimwe ariko iby'Imana yaduhaye twebwe nk'ihanga ryayo ntibazigera babyumva ntimuzigera mubyumva ntibazobishibura ntibazobitahura umuntu yavyawe n'Imana arumva ijambo ry'Imana aremera ivyo Imana imuha kandi akumva agatega ugutwi ivyo Imana ivuga. Abantu bakeneye gusobanura ibintu byose bashobora gusobanura ibindi byose ariko ntibashobore kwakira ivyo Imana ishaka kubaha basa n'abantu umwami yabwiye kiriya gihe akababwira ati muramenya ibihe mukamenya yuko imvura iza kugwa canke ko igihe kiza kumera iza gusa neza ariko nimutahura ibimenyetso by'ibihe Mateyo 16:33 umwami wacu aravuga ibimenyetso by'ibihe maze akavuga ati nimwabona ibyo bintu byose bitanguye gushika muraramure imitwe yanyu mumenye yuko ubucunguzi bwanyu bwegereje gucungwa kwanyu kwegereje Luka 21:28 ibintu byose birafite intango kandi bikagira n'iherezo iherezo ry'ibihe ryaragize intango kandi rizogira n'iherezo hazoba iherezo ry'igihe cy'iherezo igihe cy'umuntu cyaratanguye kandi kizohera. Turazi dufatiye ku ijambo ry'Imana turazi uko ibintu byose bizorangira. Nimunkundire shimangire kandi ku kino gice cya 17 igice cya 17 cyavugishwa n'Imana Yesaya na cyane cyane ku byanditswe ku murongo wa 14 ngo ku mugoroba haba gucika ivutu maze bugira buce hakaba bakaba batakiriho. Uwo niwo mugabane w'abatunyaga kandi niyo ngero y'abatwambura. Twugurure Yesaya 21 dusome hano umurongo wa 11 Yesaya 21:11 imburi yo kuri Duma hari umpamagara ari Seyiri ati Yewe mushibami ijoro rigeze hehe? Yewe mushibami ijoro rigeze hehe? Wa mushibami aramwishura ati bugira buce kandi bwongere bwire. Nimwagomba kubaza mubaze muhindukire muze. Iki gice cya nyuma cy'ijambo kiraturaba muri kino gihe. Mushibami ijoro rigeze hehe? Kandi aha ndiko ndibaza ndiko ndiyumvira ku gisomwa cy'ubutumwa Mwenedata Branham yatanze kwa 33 Kigali 32, maze acafata umutwe w'amajambo avuga ngo yewe mushibami ijoro rigeze hehe? Ubwo butumwa bose yabuhaye kandi umutwe w'amagambo ngo igihe kigeze hehe? Kandi turazi ibyabaye kuva icyo gihe. Aha ndiko mvuga nishimikiza ibyabaye mu mpera ya Kigali 32. Hanyuma mu kwezi kwa kabiri hacyaba kiya kintu gikomeye. Baramubwiye, yarabwiwe ngo genda Jeffersonville, kuko igihe cyo kugurwa kwa 75 cya gitabo bigiye gushika. Mushibami ijoro rigeze hehe? Nimwagomba kubaza mubaze muhindukire muze. Dushaka rero kumenya byinshi, dushaka kubaza, dushaka kumenya ibyo ari byo. Nicyo gituma dukoranye, kandi twibaza twebwe ubwacu, ntitubaza n'abandi, ariko tubaza Imana. Imana nayo ikaduha inyishu. Ngira mvuge nti mbere Imana yaramaze kuduha inyishu. Inyishu iriteguye, irateguye. Turi mubazi yuko ijoro rishitse, kandi ku gihe cy'akagoroba cyashitse, kandi ku gihe cy'akagoroba haranditswe ngo hazoza ibiteye ubwoba. Ijambo Mwenedata Branham yamye avuga ko inshuro nyinshi yagumye yishimikiza inshuro nyinshi riri muri Zakariya 17:7 ngo mu gihe cy'akagoroba umucyo uzokwaka. Twese twarabibonye, tubisomye, musome tukaraba ukuntu ibyo bihe bizoshika. Ni ukuvuga ku bijyanye na Israel hamwe n'isoko riva mu rusengero, n'ibijyanye n'ibyo bintu byose bizoshika. Uvugishwa n'Imana yarabonye biciye muri mwe mu ijambo ryavugishijwe bizoba i Yerusalemu, abo akuramwo ugwishurigwa azana ishengero, ishengero ryagarukanywe, ishengero iryo byose byagarukanywe, ishengero iryo Imana ishobora kwigaragazamwo, maze acatanga kuno guhishurirwa kubw'ubuntu. Kubw'ubuntu, ninde muri twebwe yari kubahuka gufata umurongo uwavugishwa n'Imana Zakariya akaza akawufatanya nishe n'igihe cya nyuma cy'ishengero, maze abitangaza nk'aho ari gushyitswa kw'icyanditswe muri kino gihe. Ndi ari kubyubahuka. Byari bikwiye yuko bari uvugishwa n'Imana yarungitswe kandi yemeje ko ari ukuri, bikozwe n'Imana kugira ngo azana ibyo bintu byose, azana ubwo buvugisho mu itsinda rya kera, maze atume abantu b'Imana babona ijambo ryavugishijwe. Umuvugabutumwa wese arashobora kuvuga amajambo meza, maze abantu bakamushima. Ariko bica bigenda gute iyo abantu nibanezerwa ubwa nyuma, maze cya gitondo gihoraho kikashika igihe kitakiriho, bizogenda gute ku bantu bishimiye kunezerwa gusa maze ntibuvira ijwi ry'Imana muri kino gihe bizobagendera gute ndababwiza ukuri ibintu byose Imana ikora birafise intumbe birafise insiguro n'intumbero birashoboka ko dukora ibintu runaka ibinatacho bimaze atantumbero nimwe bifise mbere umengo ni ibintu by'ubupfu ariko ivyo Imana ikora byose bikogwa neza kandi biba bifise insiguro kandi biba bifise intumbero kandi kubijanye n'ishengero n'igice cy'inkuru za kahise z'ishengero ibyo tuko turacamo kubw'ubuntu bisaba yuko umuntu aba afise amaso yasizwe amavuta akugurura amaso amatwi n'umutima kugira ngo ashobore kumva ibyo mwemu abwira amashengero kandi turazi yuko mwemu yavuze aciye mu avugishwa n'Imana kuko byanditswe ngo bari barongowe na mwemu w'Imana kandi bavuga ivyava ku Mana. Imana yaravuze ikoresheje iminwa y'umuntu kandi yanditse umugambi w'agakiza iwandika mu ijambo ryayo kubera ko turi mu gihe cyavugishijwe iki gihe kiratandukanye n'ibindi bihe byabayeho kandi abenshi ntibashobora kubitahura kiriya gihe mu gihe Yohana umubatizi yaza abanyabwenge byanditse bari gushobora kuvuga bakavuga bati Mose yararonse guhishurwa kuvuye ku Mana ngo uru rusengero ngahera ngintangaro soma mu byo Mose yanditse ibyo dukora byose birahuye n'ibyo Imana yavuze niko bari kubwira Yohana umubatizi usomye mu nyuguti byose byari bihuye ariko hari igihe gishyashya cyari gitanguye inkuru z'agakiza zari zitanguye gushika ivyavugishwe na Yesaya igice cya 43 hamwe n'ivyavugishwe na Malaki igice cya 3 umurongo wa mbere byari bitanguye kugaragara bitanguye kuba ukuri icyo gihe ibyari bigaragara nk'aho umengo ni ukuri mu myaka yose iheze byariko birashika kugushitswa byariko birarongora abantu gushitswa ko ibyavugishijwe uvugishwa n'Imana Daniyeli yaravuze ngo ikimaze gitangwa buri munsi kizokugwaho bari bakwiye kumenya ko igihe umwagazi w'intama w'Imana zozira ibindi bimazi byose bitazoba bigikenewe bari bakwiye kubimenya ni ukuvuga buri kimazi cyose batanga cyashingira na ukuza k'umwagazi w'intama w'Imana icyo gihe hari hatanguye igihe gishasha hari cyari igihe gishasha gitanguye ngo nimutegure inzira y'Uhoraho musenera Imana yacu inzira y'iroro mubwerenya ngo umwango wose uzokuzuzwa n'umusozi wose n'akarambi bizoringanizwa hari utumba hazotega kandi ibyo byari bitangaza yuko abantu bagiye kubona ubwiza bw'Imana byagenze gute ugushyitswa kw'iri jambo kwari gushyitse kandi abanyabwenge b'ibyanditswe ntibigeze babibona uno munsi birashobora kugaragara nk'aho ari ibintu bikomeye ibikorane byose naho byo ari byiza gute mbere naho ijambo basoma baba barikuye mu wavugishwa n'Imana Yesaya cyangwa mu wundi wavugishwa n'Imana uno munsi ibikorane byose aho Imana idashobora kugaragara kugira ngo yere igaragaze ijambo yiwe ryahishuwe na mwe muwiwe, kandi ngo yonyine ishobore kwigisha abantu ibyo bikorane nta kamaro bifise. Umwami yaravuze kiriya gihe aravuga ati musengera Imana ubusa, kubera ko mwafashe amategeko mabwirizwa y'abantu abariyo mufata musuzugura ijambo ry'Imana. Bimaze iki kuririmba indirimbo nziza? Bimaze iki ivyo vyose biriko birakogwa mu bikorane n'ibimana idashobora kudukorera by'ukuri? None Imana ishobora kudukorera gute? Idukorera mu kutumenyesha ijambo ryayo ryasezeranywe, mu kuvugana natwe no kudufasha ngo tugire umugabane kuvyo iriko irakora muri rusangi, mu kuduha umugabane kuvyo yafashe wifatanya wo gukora muri kirenge cy'iherezo. Sinzi nimba ari byo namwe bibashikira mwese, ariko kuva nkivuka ndashobora kwibuka ko mu mutima wanjye harimo ikintu, kandi nuno munsi ikintu kiracyarimwo. Namafise ukubaha Imana n'ijambo ryayo, kandi namafise icyifuzo ndashobora gusigura mu mutima wanjye, kandi umwami yatanze rino sezerano. Aravuga ati hahiriwe abafite inzara n'inyota yo kugororoka, kubera ko bazohazwa. Ariko niba byanditswe mu byahishuwe hano igice cya gatatu, kandi bibiri aba ishengero ryanyu, igice ishengero rya nyuma, ngo muravuga ngo ndi umutunzi nta na kimwe nkeneye, hanyuma cyazi nyishu y'umwami ngo wewe uri umutindi uri mpumyi, kandi wambaye ubusa. Uko ni ko Imana ibona kino gihe cy'ishengero. Nimba twibaza kuguhishurirwa gukomeye, niba twiyumviye kugwishura gukomeye Imana yahaye mwene Taburanamu, ndibaza ko mwese mumaze kubisoma, yabonye mwene Taburanamu yabonye umugeni mwiyerekwa, yabonye umugeni asa neza atagira icyo yogawa atunganya, hanyuma acabona ibintu bitandukanye, kandi munyuma acabona ibindi abandi ibintu bitandukanye byose biramubabaza, byari basa nabi, kandi bahejeje kurengana hacya hagaruka wa mugeni yari yabonye ubwa mbere. Mwemara amubwira ati ubu rero mu gihe cya nyuma cy'ishengero hari umugeni azohamaga kugira ngo ashobore gusohoka, nk'uko byagenze mu gihe cya mbere, azoba atagira imara bagatagira injebejebe ataco yogawa, kandi uwo mugeni azohagarara imbere y'inyonga z'Imana. Ibihe biri hagati na hagati ntibyari byavugishijwe, umwe wese yari gushobora gukora ibyo yishakiye. Uno munsi ntibigishoboka, ntibigishoboka mu bwami bw'Imana, ntibigishoboka ko umuntu yikora ibyo yishakiye. Ibyo twita abantu bita ubwami bw'Imana ibintu byinshi bitari ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana bisigura yuko Imana yonyine ubwayo, umwami wacu, ko ari we mwami mu bwami bwiwe, kandi kwafata ingingo agakora icyo ashaka, ibibwirizwa kwafata ingingo agakora icyo ashaka, ibiba byose hari ingingo aba yifatiye. Umurongo wa 11 uravuga ngo mushibamyi, ngo mushibamyi ijoro rigeze he, wa mushibamyi aramwishura ati bugira buce kandi bwongere bwire, nimwagomba kubaza mubaze muhindukire muze. Inyuma y'ugugurwa kwa bimwe ngimaze n'icya gitabo, Imana yaratanze inyishu ku bibazo byose, kandi tubwirizwa gutahura yuko imigenzo nivyo hamwe n'imigenzo na za nemera twage turahana abantu bage barahanahana ivyo sinyishivuye ku mana ariko ivyo yatumenyesheje nivyo vyacitse inyishivuye ku mana kandi ni nico cishimigizo cyacu kuko niko ishengero ry'umwami nkuko byari biri ku ibango ry'ubukozi rya Yohana rihamagarirwa gusohoka kandi uravye uwo kwibaza ngo abantu bariko bakurikira umuntu uravye inyuma byose bya nuko byari bimeze ijana ku ijana muri ya minsi ijwi ryumvikana hariya hafi ya Yorodani umuntu ari gushora kuvuga yuko bari zose bari kubakurikira Yohana ariko none byari bimeze gute by'ukuri mwe muw'Imana yakwega abantu akabajyana hariya aho ijambo ryari ko riratangarizwa ijambo rya gihe nta kindi atari mwe muw'Imana mwe muw'Imana wenyine ni wazozana abantu aho ijambo ry'Imana ryahishuwe ririko riravugirwa kandi turabona ugushitswa kw'ibyanditswe mu Baroma igice gatanu umunani abaroma umunani igice cumi na kane umurongo wa cumi na kane ngo abarongwa na mwe muw'Imana nibo bana b'Imana Baroma umunani igice cumi na kane mwe muw'Imana arongora abantu abajyana he aho ijambo ryahishuwe na mwe murishobora kumvikana kuko wavyawe ubwa kabiri na mwe muw'Imana aba yifuza kurya ibi byo kurya by'umwe mu bitanzwe mu gihe cyashinzwe kandi cyagenywe n'Imana kwishengero kwihangagiwe nimba mushaka kumenya byinshi nimba mushaka kubaza nimubaze muhindukire muze yaba bavugishwa n'Imana barabonye ugushitswa kw'ibyo bavugishijwe ariko Bibiliya ivuga iti basinziriye batabonye iby'Imana yari yaravuze Abaheburayo 13:11-13 hanyuma icyete ku Baheburayo kiravuga ngo ntibashitse ku gutunganywa tutari kumwe ugutunganywa isozerwa ry'ishengero ryo mu isezerano rishasha n'isezerano rya kera bizokogwa ku bw'ubuntu bw'Imana yacu igihe cyo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo tuzicarana ku meza y'umwami na Aburahamu Isaka na Yakobo na bera bose mu isezerano rya kera n'isezerano rishasha maze twese hamwe duhimbaze ubuntu bw'Imana yacu reka tugaruke ku ijambo rivuga yuko amahanga ara nk'ikiyaga dusome ijambo twese tuzi ryo muri Luka 21 hano ku 25 kandi hazo bimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri kandi no mu isi hazoba imibabaro mu mahanga hazoba imibabaro mu mahanga bazotegekanishwa no kubomborana kw'ikiyaga n'imipfunda murabona ingene umwami wacu avuga hano mu isezerano rishasha ijambo ryavugishijwe ryari ryaravugishijwe biciwe mu wavugishijwe n'Imana Yesaya kandi akarishyira mu kibanza mu gihe cy'iherezo akavuga ati kandi hazoba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri kandi no mu isi hazoba imibabaro mu mahanga bazotegekanishwa no kubomborana kw'ikiyaga n'imipfunda ibyo bisigura iki abantu bose barafite ubwoba rutura kimwe kiratinya ikindi gihugu rutura umwe atinya uwundi uwundi agatinya uwundi ariko hari abantu hano ku isi bumvise ijambo ry'umwami ngo nimutinye kuko byahimbaye so uko abaha ubwami yemwe mukumbi muto Luka 12:32 twende dutinya ahubwo turaramura imitwe mu kwizera dufize ubushizi bw'amanga yuko ubucunguzi bwacu bwegereje ibyo cyiyumviro kitube kure cyo kunezerwa igihe tubona igubomborana kunyamuzanya mu gigima intambara imibabaro n'inzara ibyo bintu n'ukuri ibyo igihe tubona bwikoreshwa ku mahanga n'ukuri icyimbere cyo kunezerwa kitube kure ariko iyo turiko turabona yuko ijambo ry'Imana ariko rirashitwa rigashika biciye muri ibyo bintu byose kandi bikagenda byihuta cyane ku buryo bitugora no gukurikira ku buryo bitugora no kubona emwe turashimira umwami bivuye mu mitima yacu atari uko hari ikintu kiriho kiraba ikintu runaka kiriho kiraba ariko kubera ko ivyavugishwe muri Bibiliya biriko birashika imbere y'amaso yacu kandi turazi nkuko umwami wacu yavuze muri mwabona ibyo bintu byose mumenye yuko ibintu ibyo bintu bigeze kuko bigeze kurugi ubananije aravuga muri Luka 21:26 aravuga ngo kandi abantu bazogwishwa igihumura nubwo bano kwitega ibigira bibe mu isi kuko ivy'inkomezi byo mu ijuru kuko ivy'inkomezi byo mu ijuru bizonyiganyizwa niho bazobona umwana w'umuntu aje ku gicu ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi 28 ariko ivyo bintu nivyatangura kubaho muze murangamize muraramike imitwe yanyu kuko gucungurwa kwanyu kuzuba kugira gushike natwe tubwirizwa gufata nk'amarino jambo rero nimurara muri imitwe yanyu nshaka kubabwira yuko kuko ivyo tushaka bibwirizwa gufatana n'ivy'Imana ishaka Imana yatumenyesha ugomba kwayo ariko natwe ubwacu tubwirizwa kuvuga tuti ego kugomba kw'Imana tubwirizwa kuba twiteguye gushira mu ngiro gushira ku ruha gushira ugomba kwacu kugushira mu kugomba kw'Imana umwami wacu yarasenze igetse Imana arasenga aravuga ati nibibi byo ngomba ariko ivyo ugomba bikoreke kugomba kw'Imana kwari uko abari mu isi bacungurwa kandi ugomba kw'Imana kwashyikijwe muri Yesu Kristo umwami wacu cyo kimwe ugutegurwa umuhamagaro n'isozegwa gishengera umugeni ivyo navyo biri mugomba kw'Imana kandi turashobora gushimira Imana kubona twarashoboye kubona neza ibintu tudahengamiye mu ruhande rumwe cyangwa urundi tugashobora kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo burimwo agakiza k'ubugingo kubohoka kw'imwe mu guvo gukira kw'imibiri yacu hamwe n'ibifatanye n'ibyo bintu byose kandi kirenze ko tugashobora kwizera ijambo ryavugishijwe rimurika muri kino gihe nk'itara rimurikira ahantu hacuze umwiza Petero ntiyanditse ngo avuge ngo murafise ubutumwa ngo cyangwa ngo murafise ubutumwa bwavugiye ku musozi oya yavuze ati mufise ijambo ryavugishijwe rimurika nk'itara ryakira ahantu hacuze umwiza Petero 2:19 mu byavugishije muri Bibiliya Imana yaramenyesheje ibigize umugambi wayo w'agakiza kandi yabivuze bitaraba. Igihe cyo gushitswa kw'ibyo bintu gishitse, umwami arahishura ijambo ryagenewe ibyo bintu. Acatanga umuco ku mirongo ya Bibiliya irikirashitsa muri ico gihe. Ninde ashobora kubihora mwe natabura namu we yaguma we yavuze inshuro nyinshi mbere aranabiririmba yakunda kuririmba akavuga ngo agiye gusoza ubutumwa yavuga ngo agiye kuvuga agiye guheza kuvuga ubutumwa bwa ngo umucyo uzokwa akamugiye cyiherezo. Esenge n'umutima w'uwo muvugishwa n'Imana wari wuzuye gushima Imana kubona ari karabona aya majambo yose yavugishijwe amurikiwe n'Imana mu muco w'uguhishurirwa kuva ku Mana, ku muco w'uguhishurirwa kuva ku Mana. Yarazi neza yuko umuco uzokwa akamugiye cyiherezo. Uno munsi rero ndavuga ivyo nama mvugira imbere y'abantu muri iyi myaka ishize yose. Umuco imuco uriho kugira ngo ushobore kutumurikira. Umuntu wese amaze kugendera mu mwiza arazi neza ko umuco atari ikintu kiri nyuma yacu, canke ko umuntu abwirizwa guhumishwa n'umuco. Oya, ahubwo abwirizwa kumurikira, gufata umuco akawumurikisha ku nzira abwirizwa kugenderamo. Nicyo umuco umaze, kuko byanditswe ngo ijambo ryawe n'umuco umurikira ku birenge byanje, n'itara rimurikira inzira ncamo. Uno munsi yakuvuga ni abantu bose bagwanya umuco baca bahumishwa n'uwo muco, kandi uza gusanga atacyo wabamariye. Ucubabera intambamyi. Nimugendere mu muco, niko umwami wacu yavuze, mu gihe umuco ukiri hagati yanyu. Yohana 12:35. Kandi turashobora kuvuga tuti Imana yaraduhaye umuco. Abenshi bagwanije umuco maze baca barahuma mu ntango, baragerageje kuraba iburyo n'ibumoso. Igihe bari bahuye n'ijambo ribamurikira umuco, umuco w'Imana waramuritse mu maso. Umuco w'Imana uzanywe no guhishurwa kuva ku Mana waramurikiye abo bantu. Aho kuwufata no gushimira Imana ngo bamurike mu nzira yabo bashobore gutambuka, baciye bagwanya uwo muco maze baca barahuma. Ndibaza kuri ujya muntu w'i Bombe muri Buhindi yabaye umusenzi w'izuba mu myaka 21, maze mu nyuma arateba acika impumyi ko yaguma araba mu zuba asenga izuba arateba araba impumyi. Igihe umwe neza Baranamu yamubwira ibyo bintu maze akamumenyesha yuko yubatse kandi ko afise abana bitwa ukunuku, kandi ko yabaye impumyi kubera ko yamaze imyaka myinshi asenga izuba. Bajya bakuru bose b'amadini bari bahamagawe kugira ngo bashobore gusenga imana zabo, baciye aho bari bahagaze nta jambo na rimwe bashoboye kuzonka basubizamwo, baracecetse nk'imana zabo. Ariko ujya mugabo w'Imana, ujya muntu w'Imana yaravuze ati sindi ngaha mu izina ryanjye, cyangwa sindi ngaha mu izina ry'idini runaka, ariko ndi hano mu izina ry'umwami Yesu Kristo yazutse mu bapfuye ku munsi ugira gatatu. Ni kujya muntu w'Imana Baranamu yavuze, acabwira ujya mugabo ati nuhumuke. Yaciye abwira ujya muntu yari humishwe n'izuba ati humuka. Uwo mugabo ubwo nyene yaciye ahumuka, ubwo nyene byari biki? urashobora kuraba umuco gushikaho ukiki impumyi. Urashobora uraba umuco gushikaho ukiki impumyi. Ntiwari uwo muco, ntiyari ntumbero y'izuba, kandi sinayo ntumbero y'umuco w'umujyo busanzwe ko abantu bahumishwa nawo. Yamara haranditswe ngo yashyizweho ya kugira ngo bamwe mu Bisirayeli bashobore kugwa, abandi bashobore guhagarara neza. Ibyuko ari bibiri, bamwe bamurikiwe n'umuco, kuko byanditswe ngo umuco w'ukuri waratse, maze abaza mu isi bamurikirwa nawo. Yohana igice cya mbere umurongo w'icyenda haranditswe ngo umuco, haranditswe kandi ngo umuco wamurikiye wamuritse mu mwiza, ariko abantu ntibawakiriye, kuko abantu bakunze ibikorwa by'umwiza kurusha ibikorwa by'umuco, maze baca barahuma. Igihe rero umwami Yesu yavuga muri Matayo 23 akavuga ku banyabwenge b'ibyanditswe, maze akababwira ati muri mpumyi zirongora izindi mpumyi. Yari amajambo akomeye cyane, kuko bari bazi neza yuko bari mu mucyo, kandi ko bariko bavomesha intoke zose, bafashe n'amaboko yose. Byagenze gute? Umucyo wari kuraka, kandi uvugishwa n'Imana yari yaravuze ati abari mu mwiza n'igitutu cy'urupfu babonye umucyo mwinshi. Ntiyatubwiye ngo ntiyari yavuze ngo igihugu cya Zabuloni cya Nefutali, igihugu kiri hakurya ya Yorodani, Galilaya y'abanyamahanga babonye umucyo mwinshi. Byari biki? Kwari ugushitswa kw'ibyavugishwe muri Bibiliya. Abo bose bavyawe n'Imana kandi bakaba baragenewe ayo mahirwe, ashaka kuvuga abagenewe kuzwa kwa mbere bazubona umucyo w'ijambo ryahishuwe ry'Imana, kandi ntibazowugwanya, ariko bazogendera mu mucyo intambuko ku yindi. Uko niko bimeze, kandi niko dushobora kubona inzira irimo umucyo. Abenshi muri mwebwe abatwara imiduga murazi ibyo ari byo. Iyo uri kuratwara imodoka ahantu mu kayira gato ikaga mu mwiza, maze ukazubona umuntu acanye itara umucyo mwinshi akakumurikira mu maso, muri icyo gihe ntusubira kubona naho uba uri kuracana amatara y'imodoka yawe, iyindi modoka ije mugiye guhura umucyo ucukubuza kubona umucyo w'iyo modoka iri mugiye guhura ucuruta umucyo w'imodoka yawe. Kandi nibaza yuko Imana ishaka kuduha icigwa gikomeye cyane iciye muri bino bintu. Iyo umucyo w'Imana uje ugahura natwe, tubwirizwa kubitahura, tukajya tuzimya imoteri yacu, tukazimya umucyo wacu, tukavuga tuti Mana nkundira ngendere mu mucyo wawe, guhera uno mwanya nkundira ngendere mu mucyo wawe. Ibateri yanjye ndazimije, imoteri yanjye, ibitanga umucyo byose ndabizimije ku ruhande rwanjye, nkundira ahubwo ngendere mu mucyo wawe nk'uko nawe uri mu mucyo. Muri icyo gihe rero ruca tugiranira ubucuti hagati yacu, tukagiranira ubumwe hagati yacu, mu gufatanya namwe mu mucyo wahishuwe n'amajambo y'Imana kino gihe cyacu. Abantu bose baragiranira ubumwe hagati yabo, ariko bakabikora mu buryo bwabo. Abakominisite barafise ukuntu babana n'imigwi ya politiki irafise ukuntu ibana hagati yabo, n'amadini afise ukuntu abana hagati yabo, imigwi mpuzamakungu irafise ukuntu bagiranira ubucuti hagati yabo. Barafise amakomite bahuriramwo, barafise n'abayirongoye, ariko ishengero ry'Imana nzima riri ku isi yose, ariko rifise umuntu umwe arirongoye. Riri ku isi yose, riri hejuru y'uburere bwose, ariko niritogwa niritogwa ni komite runaka ni ariko ni buye yashizweho kandi iyo buye yashizweho abari sitayeho bacha bagwa mu kutumvira ijambo maze bakagwa kuri bamwe ni buye igitsitaza ni ginurutare rugusha kubandi nibuye jaga ni gitanda rataga kiza turatahura yuko imana atugiriye ubuntu ni mu nkundire nsozere mvuga ko iza byavugishwe muri bibiliya bigeze kure kandi ku mana nta byinyumvikano abantu akenshi babwirizwa kugirana imyumvikano umwe akumvikana n'uwundi bakagerageza bagahurira bakaraba ahantu hagati n'agati bohurira bakumvikana ku mana nta by'imyumvikano ntizigeriza guhura natwe ngo tubwire ngo nimba mushaka kuvuga ibi n'ibi nanje turashobora guhurira hagati na hagati tukavugana oya hari ahantu hamwe duhurira n'imana ni ku musaraba igorogota niho duhurira n'imana gusa yesu yaravuze ati ntibibe ibyo ngomba ariko ukugomba kwawe gukoreke kandi aha niho twiyujuje n'imana turiyuzuza nayo dufatana nayo gushika ibihe bidashira twaronse ubwingo budashira kubwo kwizera yesu kristo umwana w'imana yatanze amaraso yiwe n'ubugingo bwiwe ku musaraba igorogota kugira ngo twiyuzuze kugira ngo ashobore kwiyuzuza n'abo bose imana yahisemwo ko ari abayo kuva isi n'ijuru itararemwa nicyo gituma yesu yavuze ngo abo data yampaye bose bazuza kuri jewe kandi uza kuri jewe sinzomuhinda yohana 6:37 wowe na jewe yaratwakiriye kandi izo kwakira n'abandi iraza kwakira n'abantu no munsi baza kuza kuriyo mbega turatahura twese ibyo ari byo atari kuvuga gusa ngo jendu wizera ariko dukwiye kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga tukizera ivyo ivyanditswe vyasezeranye ku bwa kino gihe kugira ngo dushobore guhuza n'imana no mu bintu bito bito mu bintu byose bito bito dushobora guhuza n'Imana nk'uko wa munyamerika avuga ngo tugendere ku bigezweho ntitukiri mu myaka y'ubugorozi cyangwa mu minjana bishize ariko turi muri kino gihe turi muri kubu kandi tubwirizwa guhuza n'ijambo tugahuza n'amasezerano kandi ubu tugahuza n'ubutumwa buva ku mana bwa kino gihe kandi ku bw'ubuntu bw'imana umwami azobidushikanako wewe na jewe babidushikanako twese hamwe azobidushikanako ntimutakaze ibyizigiro kuko kristo muri twebwe niwe byizigiro by'ubwiza twari twizigiye twebwe ubwacu twoheze ibyizigiro guhera uno munsi ariko kristo we byizigiro byacu yarahambwe arazuka ku munsi ugira gatatu kugira ngo twebwe abari bagenewe urupfu dushobore gusohoka maze tuzuranwe na kristo kubw'ubugingo budashira ubwingo burishasha imana niduhishurire ijambo ryayo bice muri mwe mu wayo w'ubuntu iryo niyo sengesho ryanjye mu izina rya yesu amen duhaguruke data twese uri mu ijuru turagushimiye bivuye ku mutima kubw'ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro turagushimiye kubw'ubutumwa bwiza bwa yesu kristo umwana w'imana turagushimiye kubw'ubutumwa bw'umunezero n'ukubohoka kubw'ubutumwa bw'agakiza kubw'ubutumwa bw'ubuntu twabwiwe. Turagushimiye kandi kubw'uguhishurirwa kwa mwemu wawe n'ukw'ijambo ryawe. Turagushimiye kubw'umuco w'Imana wamuritse, watumurikiye muri ino minsi ya nyuma. Turagushimiye kubw'ugushitwa kwa buri sezerano waduhaye kubw'ubuntu. Mwami, abadugije ibiganza bose kugira ngo bagushikane ubugingo bwabo, nubakore ko muri kano kanya. Turabasabi, turabasenge Mwami, ubuntu bwawe nibube kuri bo mu buryo bukomeye, bumve ingene ubashore gutahura ngene ubashakira ubashakira ibyiza. Warapfuye kugira ngo dushobore kubaho ibihe bidashira. Warababaye kandi wikoreye amakosa yacu n'ibyaha byacu kugira ngo dushobore gusohoka twidegembya, kandi kubw'imishagu yawe twarakize indwara. Mwami, nukore ku bagwayi bambara maze gukira. Mwami, turagushimiye kubw'igikorwa cy'ubucunguzi washikije ku musaraba i Golgota. Ugukira kubugingo, gakiza kubugingo, kubohoka kwa mwemu n'ugukira indwara kw'imibiri yacu byarashikijwe kuri abo bose baza kuri wewe mu kwizera, maze bakavyemera ku bwabo mu kwizera. Mwami, ubutumwa bwavuze bushobore kuzana muri twe kwizera kwa Bibiliya, kandi kuzima mu mitima yacu kugira ngo dushobore muri kano kanya kwibonera ibiva mu ijambo ryawe no mu bushobozi bwawe. Ijambo ryawe rishitswe ryemezwe kwa rukuri kuri abo bose babyumvise kandi bakajyakira mu kwizera. Igikora nticyarangira. Ese icyo mpa abagwayi bakemera kandi bakakira ugukira indwara kwabo, abazimi bakakira agakiza, kandi abarushe n'abaremere bakakira ukubohorwa kwabo kubw'ubuntu mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana yapfuye ku bwacu. Mwami, muri kano kanya niwemeze ijambo ryawe biciye mu bimenyetso n'ibitangaza birikurikira. Turizera yuko uri wa wundi uno munsi, ejo n'ibihe bidashira. Ese icyo mpa muri kano kanya tukakugirira icyizere bivuye mu mitima yacu, bwira mu mitima yacu ko tuzi yuko uri hano. Ese kandi niwemeze ijambo ryawe, niwagaragaza ijambo ryawe, n'izina ryawe rizahabwa icyubahiro rigashyirwa hejuru. Mana yanje, nutugire abantu bizera nk'uko ibyanditswe bivuga. Mu gihe twizera, muno mwaya twizera nk'uko ibyanditswe bivuga, inzuzi z'amazi zishobore gutemba. Mwami mukundwa, nuce hagati mu ntebe aho twicaye, maze wigaragaze nk'aho ari wowe wazutse, nk'uwazutse, wigaragaze nk'uwazutse, wigaragaze nk'uha uri muzima, wigaragaze nk'aho uri umwami wagiye mu ijuru, waduze mu ijuru kandi kugiye kugaruka vuba. Ndagushimiye kuza kubikora, ndagushimiye kuko wamaze no kubikora. Haleluya. icubahiro nugushimwa bibi byizina ryawe giza. Hallelujah. Amen.